Eri Nimizli Ermelik. Isuza Amerika makirundi no makinyarwandi Washington DC mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri website yacu kibanza cha internet alicho wezi tatu akaburungu radio ya chuvewa akaburungu com mwanya wiki ganiro muri sanga
muri sanga ni chigano wiki zili ya Amerika chibanda kuibanza binyuranyi vyo mkare kiri ya gari gari vya Afrika ichigano wiki tumira wanuwa mwanzi ya wazi sandu kanye waga subizu ibanza vya wakunzi vizgu ya Amerika
jendi mwanara muyinga ahobi tamuri kwa mine gitera nyi ahobi tatuwa
Ndiyende hano Kampala, Uganda.
Ndiyende mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha, kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Itariki ntarengwa ko yashizweho kugira ubwongereza bube bwavuye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ni 31 y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka w'2019. Ifaranga ry'ubwongereza livre sterling ryatakaje agaciro ku munsi wa mbere ku rugero rutari bwaboneke mu kiringo cy'amezi 28 iryo mushikiranganje wa mbere mushasha w'ubwongereza Boris Johnson yavuga ko amasezerano yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya uwo yasubiriye Theresa May yari yashitse ko n'uwo muryango atagaciro agifise yagabishije ko ubwongereza buzova muri uwo muryango ku itariki 31 z'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka ata amasezerano ahabaye kiretse umuryango w'ubumwe bw'Uburaya usubiye kuganira ku ngingo y'igihugu ciwe yo kuvamwo. Benshi mu banyamitari bavuga ko niyo ubwongereza bwava mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya ata amasezerano bugiranye n'uwo muryango ibyo bizogira ingaruka ku butunzi ku isi bigatuma ubwongereza buja mu bibazo bikomeye mu by'ubutunzi. Bavuga kandi ko ivyo bizogira ingaruka ku masoko mpuzamakungu y'amafaranga kandi ko bizogabanya ingufu z'ubwongereza nk'ikibanza mpuzamakungu gikomeye ku bijanye n'amafaranga. Uretse ubwongereza ingingo y'igihugu ico gihugu izogira izihe ngaruka ku vyerekeye umuryango umwe bw'Uburaya n'akarere ka Afrika nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye Tanaz Karayenga umumenyeshamakuru w'inararibonye ari Paris mu Bufaransa. Ntarambiranye ndakuramukije umutumire. Uritegereza ibijanye n'ubwongereza ico kiringo ntarengwa ko c'itariki 31 y'ukwezi kw'icumi yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya. Uwo mushikiranganje mushasha Boris Johnson avuga ko haba amasezerano canke ata amasezerano ariho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya ko iyo tariki ishitse bazova muri uwo muryango uko bizogenda kose. Iyo aho hantu hahagaze uwo mushikiranganje wa mbere mushasha uhabona gute
haragerera kuko nawe nasize kwizi azi shashaka kuko mu gihe kimwe agwa yuko ngo iyo tariki ngo ntibaduka ngo bazongere ubwo ngeza butazamizi n'uko by'Uburaya byari bishize hamwe hanyuma ikindi gihe nabo abonye abantu bari kwa kominduru bavugatije bizinuki bisa n'ukwiyahura akavuga ngo yagore ngo ntacyo ngo tuzongere ngo tusira abanyavuga yisubire ko bagendere dusubire tuganire mugabo kuganira byarabaye byamaze imyaka ibiri umupasani Theresa May niwe yatwara leta y'ubwongereza abanyamateka bo mu Bwongereza baravyanse ibyo yari yashikije byose rero sinzi ingene Boris Johnson azoshobora kubwira abongereza bati jewe turagiye turavuye mu bihugu by'Uburaya ariko birashoboka ko tukumbaye cyaje birashoboka ko batuhikire ikenikire kugira ngo tuganire.
Aravuga
ishoboka na gatoya.
Yego, aravuga ngo amasezerano we yasubiriye Theresa May ngo yari yacitse ko n'umuryango w'umwe bw'Uburayi ngo ntagacira gifise, akavuga ko ata n'umwanya zo bafitiye abategetsi b'umuryango w'ibihugu by'Uburayi kubonana nabo ngo mu gihe batosubira kuri ayo masezerano bagiraniye na Theresa May. Uko kudadaza bivuze iki, ubibona gute?
So kudadaza mu by'ukuri asa n'uwataye umutwe kuko ntarazi ico avuga, ntacyo nico atavuga, kuko abanyaburaya baramuhaye iminsi, barahaye ubwongezi iminsi kwiye, barahaye ibiganiro bikwiye, baramubwiye bati, barabwiye abongeza bati nimushike ku ijambo, mweze nyine muvuge icyo mushaka. Rega se abanyaburaya birukanye ubwongereza, ubwongereza bwama bwo gucaha bwafuze ariko buzovamo n'ubwigenge bwayo. Ariko ndibaza Boris Johnson nta kimenyi cyo avuga nicare, nicyo giteye ubwoba kandi nicyo kibabaje gusoma, kuko ubwongereza n'uburaya ego baravanye, ariko amategeko bari bumvikanye ingene bavana byari kugenda neza bakavara neza.
Biravugwa n'uko ileta yiwe nshasha yayujujemwo abantu bashigikiye ivyumvire vyiwe nyene, iyo ntumbero yiwe ku bijanye n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya. Uravye abandi banyepolitike no mu nama nshingamateka mu Bwongereza azokoroherwa kuri uko kudadaza?
Ntashobora koroherwa kuko n'abashingamateka bo mu mugambwe wiwe bamwe bariko baramudohoka ko bavyatsi urasaro urasebagaza igihugu biko dushira mu ngorane zidashoboka. Abandi bamutera ivyatsi n'amashirahamwe y'abantu bafise amahinguriro baramubwira ati ivyo nibindi bishoboka ariko twongera tudafise amasezerano y'Uburaya. Abandi bamutera ivyatsi wabivuze nabo badandaza amahera ibikorwa koroka biteye ubwoba. Abandi bamutera ivyatsi cane cane kandi ico niteye ubwoba nibaje batwara nka Ecosse, premier ministre wa Ecosse avuga ati ubwongereza bukikura mu bihugu by'Uburaya tuwe tuzoca natwe twikura mu Bwongereza. N'ibintu biteye ubwoba, ahubwo n'ibintu bibabaje kuko ubiraje ijambo ry'ubwongereza wabivuze bizogabanuka mu isi cyane cyane no muri Afurika. Abantu kugira bavane n'ibisanzwe, kugira bahukane n'ibisanzwe, ariko umwe muri bo agize ati ijambo twafunze sinzi ryemera, niho bica bitera ubwoba. Ubwongereza rero nibwo buriko burisha mu butegetsi buteye ubwoba.
Yego, tuza ku mirongo ya telefone dufite Samuel. Samuel, uratumva? Alo Samuel? Yego, uhamagara urihe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Yego, urafite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Iki kibazo hama ndagusha ishikiriza n'icyumviro nk'intererano.
Yego.
Bwa mbere Bujumbura mu kigo mutumire.
Urabumva?
Hama nkaca ikibazo cya mbere ngenda mazi agenda mu gazi. Mbega icyo kintu gituma Bwongereza kuva muri 2015 kuguma bwihatira kuva mu bumwe bwa Burayi ku nguvu hamwe, ubona ko aricyo gituma abo bashikiranganji ba mbere uri mushikiranganji wa mbere aricyo kibazo ari nzajyaho kimushyiraho kayikamukura. N'Ubwongereza bwaba bufite inyungu iyahe mu gihe bwo bwa Burundi mu bumwe bwa Burayi? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, ndibuka neza ko nimba ntiheze mu mwaka wa 2012 bagize na kamaramaka abanyagihugu mu Bwongereza aribo batoraga ihitamo kuguma mu Bwongereza kuvamo. None ajya amatora nkacyo yoba yaravuye umucyo utuma imbere gufata ingingo ibereye yo kugira yo kuvamo cyangwa yo kugumamo. Ama nabonye ko yavuze yuko yatanze ikinga cyo gushika mu mpera z'ukwezi kw'icumi n'umwaka turimo ko ubumwe bwa Burayi bwemera canke bwanka Bwongereza bushobora kuvamo ata n'amasezerano ahabaye. Mbega Ubwongereza hamwe bwoca buvamo ata amasezerano ahabaye hagati y'ibyo bindi bihugu bigize ubumwe bwa Burayi? Ubwongereza bwogira canke abanyagihugu na cyane cyane abadandaza sinabonye ko bavuga ko hamwe bwobwa bwovamo byakumvikanye ko ubutunzi ku isi bwohunga abantu ibyaha bibazo hamanye intererano naho
yego
halo
ndakumva
intererano naho nagira mvuge ni bibaza ko n'ibindi bihugu navuga n'ibihugu byo muri Afurika na cyane cyane n'ibihugu byo muri biherukiye muri Aziya ikijya kigabo cy'abara n'ibyo ni akarorero bikabona ko kujya mu ishyirahamwe cyane kurivamo atari kintu wiyumvira mu gatondo gukereka kigishyirahamwe kandi ubona ko nabyo byose biragerageza gushyira imbere inama yo gushyira ingingo imbere kuko ubwongereza batanze akarorero naho bimwe biravugwa mbwa biratanze akarorero yuko demokarasi y'abanyagihugu mu Bwongereza bayubahirije kuko nko kuba mutariye burembe butashaka yuko bwovamo ku bihugu hatya y'amasezerano ari kugira ngo bwubahirije ubwigenge bwabwo no kugira ngo bugumane itunga n'iteka mu makungu murakoze.
Murakoze cyane, turabashimiye. Mu mwishura Tanaskara yenge ikibazo cya mbere abajije ngo kuva mu bumwe bw'uburaya k'ubwongereza ngo ni iyihe nyungu bwo kuramwo cyane cyane atanamasezerano habaye
ho nta nyungu zimwe irimo kuko batoshye rwose mu gutunzi mu ndano mu bintu byinshi kandi noneho rero buryo ajya amasezerano yo kuva mu bihugu by'uburaya ingene bayashyize ko byamaze umwanya muremure cyane bamaze imyaka ibiri ntibyoroshe kuko uburaya n'ubwongereza bari bamaze hamwe imyaka 26 urumva umuntu mwubakanye imyaka 26 biragoye kugira mubapanure mvuge muti ndagiye inzu twari twarubatse urayisigarana cyangwa urayigurisha uyiha abana cyangwa biragoye rwose kujya kwahukana ku bantu bamaze imyaka 26 bubatse inyungu kandi kiboneka abongereza ntibaza yuko naho babisohoye nibyoye ni intwaro rusange ibintu ni ukubyubaha abongereza babishatse muri byinshi kuva mu bihugu by'iburaya ariko umuntu yibukije mu mamamaze yakijya gihe cyo kugira Brexit hari abantu b'abanyepolitiki babeshe amenya bakabesha igihugu bakavuga yuko intambambi bafite ubwongereza bufite kuzima mu bihugu by'iburaya ari nyinshi kandi aricyo gituma bagomba gusokora barabeshe ubu rero byaratatanze ubu rero barabonye ko barwobeshe ubu rero birabagoye kubisanasana ikintu cya kabiri ni uko yavuze ati mbe referendumu ko yabaye none bagadogera nshaka ndi badogera mu mategeko yo mu Bwongereza burya referendumu cyangwa ihabaye ntibifashe ingingo yasubirwamo bavuga yuko ari consultative ni ukuvuga abashingamateka bashobora kuvuga bati oya iyo referendumu naho yabaye naho abongereza bashatse kuvamo twebwe tushobora kubihagarika cyane cyane hamwe imigambo mikuru mikuru yo byemera bakabishyira hamwe abajya bitwa ba conservateur n'abajya ba labour bumvikanye ngo bisubize inyuma Brexit bizahagarara hanyuma naho kuvuga uti kuva yavuze ati mbega ubwongereza buvuye mu ishyirahamwe ry'ibihugu by'iburaya ubutunzi bw'isi buzogabanuka bisa nabyo ariko ubutunzi bw'isi sizi ko aribwo bwose buzofatwa bw'iyo ngingo cyane cyane ubutunzi bw'igihugu cy'ubwongereza kuko naho bavuga ngo kandi ni Trump yirirwa arababesha ngo ubwongereza ngo ntacyo ngo buvuye iburaya buzoca bufata igihugu cy'ubucuti budasanzwe n'Amerika bifata imyaka myinshi cyane kugira ngo amasezerano bahorana iburaya bayagiranye n'Amerika ntibyoroshye rero
yego dufite kandi Innocent ku murongo wa telefone. Innocent uri he?
Ndi Kigali mu Rwanda mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge.
Yego, ikibazo intererano?
Nari mfite ikibazo n'igitekerezo.
Yego.
ndamanza nta gitekerezo njyewe muri ambona kuba ubwongereza bugiye kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi hari byinshi bimwe mu bikorera mbese bisa nk'ibizasubira inyuma cyane mu bigendanye n'ubucuruzi burya iyo abantu bashyize hamwe y'ibihugu bishyize hamwe bituma ubuhahirane bworoha burushaho kugenda neza naho y'igihugu kimwe kivuze giti twebwe tugiye kwigenga ku ruhande rwacu njyewe numva rwose ubucuruzi bwabo imbere mu gihugu mu banyagihugu muri rusange hari ikitagenda neza ariko iyo bari hamwe bari kumwe n'abandi amasoko rusange mu bihugu hirya no hino byose bikorera hamwe byoroshya ubucuruzi kurusha uko igihugu cyakwigenga ku giti cyacyo nibaza ntise wa muturage wo hasi ntashobora kugira ingaruka kubera ko Ubwongereza buvuye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ntashobora kugira ingaruka wenda mu byerekeranye n'ubucuruzi ese kubera iki bavuyemo inyungu bazakuramo ni iyihe murakoze cyane n'icyo kibazo nafite
murakoze cyane ku nyungu cyangwa ta nyungu nibaza Atanazi mwari mwabivuze ariko aravuga ngo buvuyemo ku munyagihugu asanzwe n'umucuruzi asanzwe n'izihe ngaruka bizobagira ko
aha mu France ndabwo bizihugu byo biburaya hari harongeza benshi baraya bakora ibiraya bafite imiryango iburaya bagoko iburaya abo ni banohera ko benshi tubana tubavugana tubagendeganira tukabishinonosora ni ukuri ubiraje uko bimeze ubu bose baragandaye sinibaza yuko hari abongeza benshi biyumvira yuko kujya kwidohora mu bihugu by'Uburaya bizobazanira inyungu ziboneka inyungu mu miryango inyungu mu bana baba biga inyungu mu rudandazwa inyungu mu kuvugwa inyungu y'ukwisanzurwa ukagenda muri Bubiligi ukaja mu Budagi umwana w'umwongereza agatangura kwiga i Londres akabandanya Master Yassene akagira doctor a Madrid n'ukuri n'ukuri biragoye kumva ingene abongereza babyumva yuko harimo inyungu kwidohora gutyo iki nacyo batumva benshi babonye ko barabeshwe kubabwira ngo Iburaya ngo ntacyo ngo tubivuyemo ngo tuvuyemo Iburaya ngo tuzaca ducutisa n'ibindi bihugu byo ku isi ehigiye bintu byo ku isi nabyo nta wundi bizinga ntarita gushiramo ibyo bintu byo ku isi nk'ubushinwa nk'ubuhindi Brazil kandi n'ibindi bindi bikomeye akomeye byaje byacudise n'ubwongereza kuko ubwongereza bwari mu muryango w'Iburaya Uburaya ni umuryango w'ibihugu bisunze rwose bifite abantu benshi imiliyoni 500 bigize benshi bafite amahinduro menshi rero kumva yuko ubwongereza bwizohoye erega abahinzi bashaka kubwira ati none wowe wizohoye ucunyonkora ku isoko y'Iburaya atoya akaca aguma ku isoko y'Iburaya umushinwa azovuga gutyo neza umujapone azovuga gutyo neza umubreziliya azovuga gutyo neza abanyafurika nabo ntibazohava bavuga gutyo neza hanyuma ikibabaje rwose nicyo nohereza ko ku muntu abantu yavuze ati umwongereza asanzwe kubona ubwongereza bwiyugarira imihora umukameza igihugu kitakigenze birababaje rwose
yego Diodone aratwakwiye nawe Diodone irindi zina huri
nitwa Aicyake Diodone ndi Ngozi
mu Burundi ufite ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza
kote akabazo na komba mbache apare yicho unga wanajutu kuko ngeleka mkere mbuto kuye mwonga kura hii na vihano vitekeka nifuenete vingi vihuku kuko watu wa kuye mwurige mbuto nya vata atuwe mwana nifeku
mwurakozereka vishure mwishure
nta bihano kuko abongereza urumva intwaro rusange niko bimeze baratoye bavuze dati dushaka kuva mu Bwongereza ibyo nihakujya kuko nari ndabivuga kuva kare umuryango umugabo n'umugore batandukanye bahukanye abagenzi n'inshuti ntibaca babahana baca babahana ijombo uragerageza ukabandanya ukurikiza ubucuti n'ubugenzi n'ubuntu mwari musanganywe mugabo abongeza nibo bababaye gusura ibiko bindi byo ku isi nibo bateye ikigongo no byo ku isi
ariko hari amafaranga umenga abongereza botanga mbwi bova yata amasezerano ivyo ariko umushikiranganje wa mbere mushasha aravuga ngo ntabazogenda batanze
atanze samahera bari gutanga yuko kuvuga ngo niyahazabe nkuko nakubwiye abantu bubatse umugabo n'umugore barubatse inzu bakamara imyaka 26 igihe cy'ukwahukana iyo nzu tuyigurisha wewe utwara naje ntwara agana gutya amwe tuyaha abana tuyakoresha uko dushaka mugabo abongeza bari bafite uburenganzira bwo gusaba twebwe imyaka 26 twaratanze amahera menshi imigambi myinshi y'ubumwe bw'iburaya rero tuvanye hari ibintu dusokora hari ibintu tuzojana uburaya nabwo tutagira ibintu yari amahera y'ibihano na gato bari batumvikanye ko ariko rero igitangaje ni uko abashingamateka babyashe madamu mupfasoni tehazame yarabasengasenge ashika gatatu ati nimwemere ayo masezerano y'uko tuvanye n'iburaya mugende tuyasine tubagahagitwe dukurikize iby'abongereza bashatse kuva mu Bwongereza bishike bibe ariko abashingamateka baravyaze none umuti n'uyuhe ntawuzi
yego kwizera nawe nyene araduteye akama kwizera uratumva
ndabumva neza
uri he
mwiriwe neza
mwiriwe uhamagaye uri he
nkuko ubivuze nitwa Kwizera Eliezer ndi mu karere ka Rulindo mu ntara y'amajyaruguru
mu Rwanda
ni mu majyaruguru y'u Rwanda urebye
ufise ikibazo icyumviro
ngewe ubundi ndabashaka kubanza kubaza ugukemirwa w'uyu munsi
yego
ubundi turabizi neza ko igihugu cy'ubwongereza ni igihugu gikomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga hariya ku mugabane w'uburayi ubundi kugira ngo igitekerezo bakize kuboneka ko igihugu gishaka kwikura mu muryango w'ibihugu by'uburayi ubundi nyirizina ndashaka kubaza uwo mutumirwa mwatuboneye umunsi nyine kuri telefone ubundi byaturutse hehe imboni mvano yakomotse kuki
murakoze reka bishyure
ariko mfite n'ikindi
yego
yabanza akansubiza icyo ngicyo ngira ngo
yego reka abanza basubize mwishyure
mu by'ukuri uraje imvo bavuga bati bongera bateza kwikura mu muri mu muryango w'ubumwe bw'iburaya hari byinshi wakiuti cyari bifite kumbura intumbero nziza cyangwa byari bifite akamaro arongereza muga nk'uko nabivuze byinshi byabaye ibinyoma barahenze abongereza mugabo mu bintu bavuga bashyira imbere cyane usanga bavuga ati amahera yacu dushaka iburaya tujye tuyagarukane tuyashyire mu migambi yo kuvuza abantu bavuga miliyoni 350 z'ama-euro ngo bazoca bunguka ngo bashire mu migambi yo kuvura neza abongereza ivyo byarabonetse ko babeshe inyungu rero umuntu yokwibaza bashira imbere mu by'ukuri ni nk'abantu abanyepolitike bagombye gukina nk'akamari kugira ngo bo nyene bisunuze baje imbere umuntu yitwa Farage n'uwo nyene Boris Johnson ntibaza yuko bashyira imbere inyungu zabo gusumba inyungu z'igihugu hano bakoresha uburyo bwose bushoboka barabesha hari n'abavuga yuko igihugu cy'u Burusiya cyafashije abamiliyoneri bamwe ngo babeshe
Ikibazo cha kabiri warufise kwizera
ngira ngo ku kibazo cya mbere yambajije cyo nari mbanjirije kunyurwa ariko n'ikindi kibazo namubaza none kugira ngo ubusabe bwabo nyirize na buzemerwe ese bigeze ku kigero kingana iki kugeza magingo ya ngaya ese we nk'impuguke ya politiki arabona koko ubusabwe basabye ese bazabuhabwa noneho ku kindi kibazo kindi ngira ngo nibyo icyemezo bamaze kugitanga ariko se ni icyemezo kizagira ingaruka ku baturage bamwe na bamwe nk'uko yaramaze kubivuga ariko se noneho bo nk'abaturage nubwo wenda ari politiki y'igihugu nk'abaturage bo ntabwo ni icyemezo bamaze gutora mu gihugu baravuga bati bakemeranywa w'ijana ku ijana baravuga bati umugozi dusenye n'uyu nguyu koko baza gusanga bikwiriye
murakoze abishyure
kuri hari abongeza benshi basigaye basaba yuko ibyahise hanze ngo bisubiramo bakatsura bakabaza abanyagihugu bati burya nibyo koko nifuza ko tuva mu gihugu mu bumwe bw'iburaya hari abantu benshi hari abo muri Labour hari abo muri Social Democrats hari n'abashingamateka bava muri Conservative Party n'abandi bagira bati ubwo twosura tukabaza abongereza tukababaza tusubira mu bwiyindi nka cyangwa mutubwire by'ukuri mwarabonye yuko babahenze mwarabonye ko ari abapolitisiye babesha amenya murabonye ingaruka mbi ziriko zibonekeza mwarabonye yuko ekosi ishobora kwiyongora ku Bwongereza mwarabonye yuko muri Irlande ntibashobora kugira frontiere urubibe imiduga n'abantu ntibagende muri Irlande yepfo nk'uko bahora babigira bisanzuye ingwano ishobora kugaruka ibyo byose uba byegeranije bavuga ati ubwo nta bose bakazibindi nka shahadamu Borisa Johnson we ntabyerekwa avuga ati imvura yakubye ikubita iza kubita turavamo aho rero niba ugira uti imvura ikubye ukabona imicuragaro ukabona nyirabyo ukabona isegenya riraje ntiwikingire hazokurikira iki hazokurikira akarambaraye ibyo byose ibyo ni byo abantu bose batinya nicyo gituma usanga ariko irakoroka nicyo gituma hari ubwoba bwinshi nicyo gituma hari ishavu ryinshi nicyo gituma atawuzi kizoshika bukeye bwawe mu mpera z'ukwezi kw'icumi ni ukuri ntawo kubesha nta mupfumu yo kubwira ati ibintu bigiye kuba Bwongereza arabibona ingene bizokurikirana ntawubizi ashobora gukurikira ingwano abantu bakashavura abantu bagakubitana abantu bagashavu rirengeje biragoye kumenya n'ukuri kizokurikira
yego Theogene uri ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva neza
uhamagara bihe
Kigali mu Rwanda
yego ikibazo cy'imviro
ikibazo mbona kuri iriya Brexit imaze igihe yarabaye ikibazo ku Bongereza ndabaza buriya kuva mu muri ya muryango nta masezerano ifite ingaruka nyinshi ku Bwongereza ndetse no kuri Afurika ngira ngo kubera ko byanze kunze uriya minisitiri w'intebe nkurikije ukuntu mbona agenda avuga imigabo n'imigambi afite mbona byanze kunze ari ugukura Ubwongereza muri uriya muryango ariko nkavuga nti Abongereza nibavamo byanze kunze hazabaho imipaka kandi mu busanzwe hatabagaho imipaka mu bijyanye n'ubucuruzi urabona nka ibicuruzwa byajyaga cyangwa byavaga i Burayi Ubwongereza bizasaba ko kugira ngo bongere kubona amafaranga bafasha mu gihugu gushyiraho ibiya peveya donc uriya musoro utari usanzweho niba ushyiraho abantu bazaba basigaye mu muryango bashobora nanone kugerageza kunaniza Abongereza bigatuma Abongereza bagira ikibazo cy'amafaranga kubera ko gucuruza byanze kunze abacuruzi bazaba batakizana ibicuruzwa byabo mu Bwongereza cyane nk'uko byari bisanzwe kubera ko bazagerageza gukaruta iriya misoro nta ngaruka zikomeye mubona bishobora gutera na Afurika muri rusange Ubwongereza ni igihugu gikomeye cyane gifite imishinga myinshi byateraga Afurika ariko ntekereza ko nihabaho ubukungu bukeya mu Bwongereza bishobora gutuma nka ya mishinga bateraga inkunga muri mu bihugu byacu bya Afurika bavuga bati noneho reka dukureho nk'inkunga turebe ku gihugu twakizahura
murakoze yego ico kibazo nari kukibaza umutumire murakoze kukibaza cyane cyane ingaruka kuri Afrika ariko muravuga kubera imigambi Ubwongereza bwa bifite muri Afrika ni imfashanyo bwa intererano bwatanga mu muryango w'umwe bw'Uburayi kubijanye n'imfashanyo zija muri Afrika reka Atanazi ari zi yabinonose yabitubwire
ico kibazo kirahabaye kandi kibazo cyiza rwose kuko urabona Ubwongereza bwari buhurikiye mu bihugu by'Iburaya kandi bwahora butanga amahera ayo mahera akaca hamwe n'ayo mu Butaliyani ayo mu Bufaransa ayo mu Holandi ayo muri Suwede ayo muri Polonye kikaba ikigega kimwe hanyuma Komisiyo Europeyene iri Buruseli ikuramo amahera baza barafashisha ibihugu bya Afurika hanyuma mugabo uraje nk'Ubwongereza buvuyemo bwidohoye iyo fashanyo izogabanuka nicyo gikurikira kiboneka ikindi nacyo ni uko yabivuze Ubwongereza naho ko bwidohoye amahera yahora ajya muri Afurika agabanuka ubwo hari icyizere yuko Ubwongereza buzoronka amahera yahora angana agwana nayo yahora atangwa kugira ngo agume Ubwongereza bugume bushyigikira ibihugu bya Afurika ntawe ubyiteze na gatoya kuko bizoshika bizoshoboka rero mu ncamake ikintu kiboneka cya mbere ni uko intererano y'Ubwongereza yahora iva mu bihugu byo muri Afurika izogabanuka ikindi cya kabiri Ubwongereza burya uko bwahora mu muryango w'Iburaya umuryango w'Iburaya wari washyize hamwe n'ibindi bihugu byinshi bavuga nk'ibihugu bishika 70 ariko hari ibihugu byo muri Afurika hari ibirere byo muri Afurika nka Afurika y'Epfo hari Afurika yo mu buseruko hariho bijya bita ACP hariho amasezerano yo kuzandaza menshi yari hagati y'ibyo bihugu byo muri Afurika n'umuryango w'Iburaya harimo Abongereza Ubwongereza bwidohoye ayo masezerano yose aca asenyuka ku byerekeye Ubwongereza bivuga yuko hazoteza kuba ayandi masezerano y'Ubwongereza na Kenya na Afurika du Sud n'u Burundi ibyo bihugu byose byaba biri muri ayo masezerano ya ACP Ubwongereza bubishatse bizotegereza gusubira kugurira ayandi masezerano hagati yabo bifata umwanya muremure kandi bitwara amahera menshi cyane ikindi cya gatatu umuntu yovuga ni uko Ubwongereza burya kubera ko ifaranga ryabo rikomeye hari ibihugu byinshi byo muri Afurika bifite amatungo yabo muri bya mahera bakoresheje bibwa teringi nta kuri dusanga igihugu kibika amahera makenya cyangwa menshi yacu mu madorari muri eho mu ma UN mu mayeni bambe cyangwa yuwani y'abajapone nayo yo muri kongeza bibwa teringi bibwa teringi rero ikwirakoroka ibyo bihugu byo muri Afurika bizoca nabyo nibona yuko amasomo yayo ariko arashonga uri nk'igihugu nka Uganda uri igihugu cyaza cyangwa uri Tanzania ufite amahera mu bubiko bwa Rino Sterling ikizoshika ni iki ucuyagurisha ucuyikura ko iyo ni agahombo kanini cyane ku ifaranga ry'Ubwongereza bwacanye cyane ku bihugu byo muri Afurika ni byinshi ukurikije imvi hariho n'abanyafurika bahora baza kwiga mu Bwongereza kaminuza zo mu Bwongereza zirafite programu zo kwigisha zikomeye kandi zakorwa n'abanyafurika cyane cyane bwabwe sita cyane cyane igihe cyose hariho abanyafurika baza bakabikurikirana ariko imigambi yo kwigisha neza yokugira ubushakashatsi muri izo kaminuza zo mu Bwongereza kenshi wasanga ari amahera avuye muryango w'i Burayi abongereza bari barabifite ubushobozi bukomeye rwose bwahora bukwega abanyafurika nk'ibyo nabyo ntibizogaruka ni ukuvuga udodaguye ibintu bizosubira inyuma ni byinshi cyane
yego Eric uri ku murongo wa telefone Eric uri he
ndimo gisagara cya Bujumbura
ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro uterera
jena nefise icyo nterera ubwa mbere kuri no shikiranganzi wa mbere w'Ubwongereza kuba yarashikirije ko niwe uri mu tariki 31 z'ukwezi kwa 12
ni ukwezi kwa icumi
yo kwicumi bwa bahebye kuva mu muryango w'ubumwe bwa Afurika w'ubumwe bwa Burayi nibaza ko ubwa mbere hariho inyungu z'ibihugu hamwe n'inyungu z'ubumwe bw'isi nibaza rero ko Ubwongereza buzogira ibibazo nko mu bijyanye n'indi butunzi kuko mu gihe Ubwongereza bariko umuryango girikangure harabaho amategeko byo genga umuryango n'inde ni igihugu kizovamwo kizobyitwaramo n'ibi hantu bishobora gushyirwaho igihe ngira icyo gihugu kitabyitwayemo neza kitakurikije amasezerano abagiriraneza ariko ubutunzi rero Ubwongereza burashobora gukorwako kuko buba bukikuje buhana imbibe n'ibyo bihugu nyine biri kumwe mu byari kumwe mu ntege muri uwo muryango w'ubumwe bwa Burayi mugabo kuri Afurika si cyane kuko Ubwongereza bwagira inyungu z'ibihugu nk'igihugu cy'Ubwongereza n'ibihugu byo muri Afurika ariko ntizagira intoze imigenderanire z'igihugu kimwe kiri mu muryango w'ibihugu bya Buraya n'ibihugu byo muri Afurika nibaza rero ko ari igitandukaniro Ubwongereza burashobora gukogoko cyane mu by'ubutunzi ndetse no mu by'imigenderanire kuko buryo bwisukuye mu muryango ariko muri Afurika kuri Afurika nta gihombo kininiya cyane kuko naho hari ibibazo yonke Ubwongereza bwahora burongera nko muri uwo muryango byatuma mbese ngira busahiriza ubutunzi bw'icyo gihugu bityo bakanonga iyo bashyira nk'imitahe yabo mu bice bya Afurika imitahe y'ibihugu bya Afurika Ubwongereza bwazana mu bihugu bya Afurika izogabanuka mugabo nibaza yuko Afurika itabye kogoko cyane nuko Ubwongereza bivuye mu muryango w'ubumwe bwa Burayi
turabashimiye ku cyumviro cyanyu Eric atanazo niko bibona avuze ngo naho hazoba ingaruka kuri Afurika ntizoba ziboneka cyane
je fata nka karorero ku Burundi hariho mine zitwa terre rare zo mu gakara izo mine bavuga yuko Burundi Burundi ari gukonya ne mu bihugu byo muri Afrika burikogera icukura kandi buzanaza hanze usanga uko zabiza ariko biri ubwo butaka bwaguzwe n'ishyirahamwe ry'Abongereza hanyuma bahawe uruhushya rwo kwimba ubwo butaka abo nyine bongereza baca bagira amasezerano n'ishyirahamwe ryo mu Budage kugira ngo abari babinonosora bakabikora neza bikavamo ibyuma bakeneye rero igihe ubwo butaka bwagurwa ndibaza ko bakoresheje amasezerano y'i Buraya kuko ubwongereza bwari bukiri i Buraya igihe ubwo iyo kompanyi yo mu Bwongereza yabigurisha ikabiha Abadagi ndibaza ko bakoresheje amasezerano y'i Buraya ubu rero ubwongereza bwisohoye hakagira iyindi kompanyi y'Abongereza yogaruka i Burundi kwimba nikel cyangwa kwimba petrol cyangwa kwimba icyo cyose izokoresha amategeko mashasha ataragi Burayi mbese Burundi mu by'ukuri siho nari guhera kuko hari ibihugu byinshi bikomeye bifite inyungu nyinshi zikomeye ziri hagati y'ibyo bihugu byo muri Afurika n'Ubwongereza none ufasha nk'igihugu nka Nigeria ufite igihugu nka Afurika y'Isiri ari ibihugu bitura bifite ubushobozi bukomeye cyane kandi byinshi byaciye mu masezerano y'Ubwongereza mugabo Ubwongereza buri mu Burayi kubyo basubire bumvikane bavuge ati uruganda rwacu ruzoca mu masezerano mashasha azoba hagati ya Nigeria n'Ubwongereza azoba hagati ya Afurika y'Isiri n'Ubwongereza bizafata umwanya muremure muremure cyane kandi ntawe uvuga ngo inyungu z'Abongereza cyane inyungu z'abanya bo muri Nigeria ari ntoya reka muzi yuko BP ari ishyirahamwe rikomeye cyane gishukura peteroli muri Nigeria imiliya z'amadolari z'amasiyarini kuvuga rero ko abanyafurika ego si ibihugu byose bizotakaza ariko ndibaza ko ni ukuri tuzobiraba mu myaka iza ndibaza ko hariho inyungu nyinshi zizosubira zimwe
yego dufite kandi Idrissa uratwakuye uratwumva
ndabumva neza ndi hano Kigali yose ni karurumba
yego ufite ikibazo icyumviro
icyumviro kuri umuryango w'Ubwongereza bavuye muri uwo muryango umwe w'u Buraya byatugiraho ingaruka tujya abanyafurika kubera ngo Ubwongereza nyine barumvise bavuyemo ubwo bahita bashyiramo andi mategeko mashyashya agonga abirabura benshi agonga nyine bizashyiraho ibiti binyinshi ubwo nyine mbibona rero ingaruka tuzazibona ahubwo ndashyiramo imbazi ngo mukomeze mwasubize reba n'ubundi ba minisitiri w'intebe yagiye ingaruka afitiye afurika ni izihe ingaruka nziza baba turi kumwe afurika yakura mu Bwongereza yaba ari iyihe none mwongera abaza ngo urabona idorari ry'amapawundi irimo inaha muri afurika biragorana cyane buriya imbaraga z'ubwongereza zirimo zinagenda zigabanyuka urabona nyine ubwongereza nyine twacyubaga n'igihugu gikomeye mu mumbarizo nyine imbaraga nyine bamusavuzi bavuye mu bihugu by'i Buraya bakaba bishyize hamwe imbaraga zizigabanyuka cyangwa zigahita zivaho Burundi
murakoze reka arabishyura mu mwishyure
nanjye murakoze
yego
mu by'ukuri nk'uko nabivuze kare nta muntu n'umwe naho yaba ari umupfumu cyangwa umuntu ayaga n'imana cyangwa umumenyesha amakuru gihangange azi neza ibizokurikiza bidohoye hari ni byoshoboka yuko bavuze kwidohora abongereza bo kwinanata igihugu kiciyunga igihugu gikomeye ni igihugu kirimo abantu benshi bize ni igihugu gifite ururimi ruvugwa ku isi yose barashaka bakinanata bakagira ati ibara ryaraguye ariko reka twinanate dusubire twubake ubwongereza bwacu kibi igihugu gikomeye uko niko Boris Johnson avuga niwe bavuga yuko kwidohora ku muryango w'iburaya bizobaha inguvu nyinshi gusumba ariko nk'uko nabivuze ni ukuri biragoye kwibaza yuko mu isi turimo ubu muri iki gihe turimo kwidohora ukikura ku muryango w'iburaya harimo imiliyoni amajana atanu y'abakiriya y'abantu bashobora kugura ibintu byawe biragoye kumva yuko bizoguha inguvu cyangwa bizoguha ubushobozi bushasha ndibaza yuko abongereza baratanga kubibona yuko bihenze kandi bishobora kubyara akarambaraye nk'uko nabivuze ikindi nacyo naho kitovugwa mu minsi ishira imbere burya amasezerano hagati y'ubwongereza n'ibihugu by'iburaya asenyutse ubundi wese azoza hanyuma agira ati tugirane isezerano n'ubwongereza azoza atinye kuko icyo gihugu cyubaka n'ibindi bihugu mu muryango w'iburaya hanyuma kikidohora hanyuma kigashinga amasezerano y'ukuvamo neza hanyuma kikayanka iryo jambo ryabo umuntu niba acyemera ijambo ry'ubwongereza nibyo birababaje rwose.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku bijanye n'ikiringo ntarengwa ko kubyerekeye ubwongereza kuva mu muryango w'umwe bw'uburayi ahantu ku itariki 31 z'ukwezi kw'icumi umushikiranganji mushasha w'ubwongereza Boris Johnson akabavuga ko bagirana amasezerano canke atamasezerano haba n'umuryango w'umwe bw'uburayi iyo tariki igeze bazova muri uwo muryango burundu. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Emmanuel. Emmanuel uratumva?
Mwiriwe neza muraho kandi
mwiriwe ufise ikibazo kivi?
Nk'uko bisanzwe ni honorable Birushabaga Emmanuel ni Kigali mu Rwanda agana mu Gatenga. Aho nari mfite ikibazo kigira kiti ese iyo Brexit bavuga nge ubwa icyambere cyo nyibonamo nk'uburyo bwa promotion ya biriya bihugu ndetse no mu kwamamaza Union Europeenne yabo mu bijyanye n'ubucuruzi nkabona ko ari ibijyanye n'ubukungu bashaka gukora kugira ngo abantu babasamireho cyane bakomeze babavuge ari nako ibikorwa byabo nabwo bigenda byamamara ukabona yuko nk'ubwongereza buri gupromotinga ya faranga ryabo iri poundi ina protekti iririnda n'igihugu cyabo abi urujya n'uruza rw'abantu kuko abantu benshi bagenda bagana mu bwongereza biyongera ari nako imirimo ku baturage b'igihugu igenda igabanuka abona ko ari uburyo bujyanye no kwirinda ariko se aza nyuma yaho kugira ngo ubwongereza buvemo ntihaba kandi amerika ikabibushyigikiye ntihaba ari ukuntu nyuma bashaka kuzihuza ubwongereza na amerika nabo ubwabo bagakora union yabo kugira ngo nabo babashe kuzamura ubukungu muri rusange nk'ibihugu bihuje ubutegetsi nicyo wazaga murakoze cyane n'ibirusha bagabo Kigali mu Rwanda.
Murakoze cyane reka umutumira bishure.
Icyo ni cyazo bihamba uko mu bintu namwe mvuga yuko igihe biyamamaza bavuga ati Brexit ntimuyemere tuve mu tuyobore ku muryango w'ibihugu by'i Buraya barabishyira imbere bati Ubwongereza bwidohoye tudasha turonka ubushobozi bwo gushinga ayandi masezerano hagati y'Ubwongereza n'ibindi bihugu kandi dushobora kuba igihugu gihambaye ku isi kandi tudasha tugira ubucuti budasanzwe na Amerika. Ibyo nibaza ko bwa ari ukubesha kuko mu by'ukuri murazi Buraya bose barabibona kandi ikintu nibaza guhera nta muntu w'i Buraya nta gihugu cy'i Buraya kinezerewe ngo nuko Ubwongereza bukiye na gatoya kandi ndibaza yuko ibihugu by'i Buraya ari Budage ari Bufaransa ari bikomakomeye ari Ubutaliyani ari Espanye ari Polonye ari ibindi bihugu bose bifuza yuko Ubwongereza bwari kuguma mu muryango wabo ariko ko babishatse bagize amasohora ababishaka bakaba ariyo benshi nuko bizoba muga ikinyoma kihambaye bashize imbere ngo Ubwongereza buzoca bugira ubucuti na Amerika buhambaye nibyo Trump ababwira muga kugira ngo Ubwongereza burugira ubwo bucuti bushasha buhambaye na Amerika Barack Obama yari yarababwiye ati mukidohora ku muryango wa ubumwe bw'i Buraya bizomara imyaka cumi turiko turiga amasezerano mashasha hagati ya Amerika n'Ubwongereza ikindi naco erega naho wogire ubucuti budasanzwe kandi bukomeye cyane kandi bushobora kujyana amajambere menshi mu Bwongereza ukabugira na Amerika rega Amerika hagati ya Amerika n'Ubwongereza hari ibirometero 1600 n'amajana 500 hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza ni ibirometero 30 ariko wowe washobora kwiyohora ku mubanyi musangiye imbibe musangiye byose umuzimyamuriro wo hakurya y'amazi hariho amatreni yirirwa aragenda agaruka ukamwiyohora ko ngugiye ubucuti buhambaye n'umuntu ari kure ari ku birometero 1600 n'amajana 500 icyo ni ibintu bitumvikana gato ngeze Abongereza baziye ni cyangwa baraheze bakabyemeza ayo majambere rero ndibaza ko azoza naho yoza mu bwazo mu majambere rero icyo gihe bazaba basubiye inyuma cyane
yego Gerard uratwumva
ikunda bumva cyane kujya muri kana gukora muzika kuko nka Burundi nta iragira icyo yumva tuko ku social media
yego
yani rero icyo kibazo je ni umwe kuko yamu ya Jordan de Magukuri yatari cyatanze ro tante y'ubwishumi yero bwo kuko yihuta kugira kuko iko araba kuko mu America ifuka nimba abongereza barahenzwe hello
ndabumva mubandanye
nibwo kuba barahenze prema y'ubupo urabona yuko afite kwa cyita yuko ibintu byose biyangara byinshi ni kwa play ko hagiye maze gukora n'umuntu marimo baranye neza n'imyaka biragoye kuba ushe kwiyubaka ama kora bavuga yuko angere perezida ku imatsa kuri amerika byo kuri ivyo bintu kuri kuraraba nkuko umuntu usanzwe yabivuze ivyumvikana yuko kuri metero biri entre l'angere tere y'amerika ivuze masiye itanze raporo apart I'm going to go to the next one. Kareze rimaze kuvamwo byogora kugira ngo afashe kwiyubaka icyo kimana uvuga rero byinshi kuba ibintu byo guhungabana muri Afurika urabona ko byanazwa nka cyane cyane
yishi jagambiro yishi muri Afrika imaze gushyira muri Afrika ama n'igu akara dafikoresha mu gihe bitandukanye rero cyatacyo nubwo burayi kuri kutishiri n'ubona yuko cyo cyakaza gari rero no kugiye muri cyo mujya mushyira cyo mu cyara Johnson cyukuri ibintu abantu tiye no gatini kuri ba bagize bahuje gato kuko nkabese parance ndabone uko ibintu byose byanga ama n'abantu mutumire allo
ndabumva mubaze munyaruse
come voi alla stessa anguie a come io con il barco io cambi non è come la vita non è tutto caraba a me o qui fa namo o qui a qui di attenzione non c'è tutto il bicho la cosa non è un co di tutto c'era basi di prova dopo si sa mi farà finire il conto dopo grudi non mi sento molto ma mi sura ci sono molte la sacca io a me può fare un po' non mi viene il prezzo non c'è tutto il bicho mi cyane bakabakoze cyane bari batanze abona yuko aracarusha usanye ari izi guhungabana bizo batwe muri atikamene a Europe sa
partie ari abishure
no muri angere bise kuri barahenzo bya bageye bameze yangingo nta kumaze iko ka guhungabana ante ibi bibanye nene anasinde bashikirwa ama no ashi kwashimira kora mama y'umurongo
murakoze reka abishure yari yabivuze gatoyi reka abishure kandi
ehego mugabo nuko namubwiye nababwiye n'ukuri naho nagerageje kwishura naho nagerageje guterera icyumviro naho nagerageje kwegeranya ibintu bivugwa byandikwa mu Bwongereza mu Buraya n'ukuri biragoye kumenya ikizoshika ikizoshika bidohoye impera z'ukwezi kw' icumi biragoye rwose nibyo byose tuvuga by'amahera by'ubutunzi by'ingendo mu myanya y'uko nk'indege z'i Buraya zicaye mu Bwongereza nazo zizotegerezwa guhindura amategeko n'amasezerano n'ibintu byinshi umuntu mu by'ukuri urajya ababikurikirana abongereza cyane cyane babikurikirana kandi babyandika nabone barenzwe nabone bararenzwe kuko bavuga yuko ngo naho bagerageje kwisegura naho leta y'ubwongereza yagerageje kwisegura ni ukuri ntaho barashika kandi bitwara amahera menshi 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 ubwira ngo uhagarike amaraso mu by'ukuri mu bushikiragaje byinshi mu banki menshi mu bantu bikore ruswabo mu bantu bafite amaresora bifata umwanya umwanya n'umwanya mwinshi n'amahera menshi kugira ngo basubire kwiyungungana rero ntawe uvuga yuko bitazoshoboka bitazokunda bitazokwinana mugabo menya yuko nk'uko nabivuze kare hari abantu bakine rwose rwose kandi si ibintu gufatanya neza yuko Ubwongereza bushobora gusenyuka
cyane cyane ntabakiriyemo Ubwongereza busanzwe ari kibanza gikomeye cyane mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amafaranga ku isi hari amabanki menshi hari amakompanyi menshi yo ku isi yariyo ibyo bizogenda gute muri make
n'icyo nicyo biteye amakenga rwose uko barya bacuruza amahera muri ibyo bita rasisi mu by'ukuri ni karte ya ya Londres ni iki kisaga cyike kandi mu gifaransa muri bati en état d'alerte la city niyo icuruza amahera yo ku isi yose ni keka yo soko ya mbere ushize muri you know New York bobo bamye bakoma induru kuva na kera bavuga ati kwikura mu Bwongereza bame mu cyirango cy'Uburaya n'ukwiyahuza
yego
kandi la city yaho ifise uruzana rwinshi rwinshi rukomeye rw'amahera y'iburayi yitwa euro abanyaburayi bababwira ati rero ubwo ngira bukidohora bukava muri
iyo hotel katurangize
amahera menshi mu mujyi wa mukiyakora
yego murakoze cyane yari umutumire wacu Atanase Karayengo mumenyeshamakuru w'inararibonye ari Paris mu Bufaransa twako turavuga ku ngingo y'Ubwongereza yo kuva mu muryango w'ibihugu by'iburayi ku itariki 31 zo ku kwezi kw'icumi muri uyu mwaka turashimiye mwese mwaduhamagaye mukabaza ibibazo mukashikiriza n'ibyiyumviro n'abakurikiranye iki kiganiro tubatumye kubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda